Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Ndabara mukije nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe tubahanikaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere turi kwigenekerezo ryanzwe intwara nte umwaka wa 2022 aya makuru tuyahereye kuri zingingo nkuru nkuru ziyagize. Isango ryatanzwe n'abarongoye igihugu cy'u Rwanda ryo kugurura imipaka y'igihugu cacu n'ibihugu bihana imbibe ryazindutse ryubahirizwa kuri uyu wa mbere. Iyo mipaka ikaba yari imaze hafi imyaka ibiri yugaye, abanyagihugu bo mu Burundi bobo akaba barongo n'ikose kubera Uburundi bucugaye imipaka y'ico gihugu. Nayo mu bijanye n'umutekano muke, leta y'u Burundi irabandanya kurungika abasirikare bayo n'imbonerakure mu gihugu ca Congo mu bikorwa bita byo kuja kugwanya abitwaje ibigwanisho. Kuri uyu wa gatandatu heze abasirikare baba ijana barajabutse baja muri Congo mu ntara ya Kivu nk'uko muza kubikurikira. Mu gisata cy'uburimyi naho imyidogo ni yose mu barimyi bo mu ntara ya Ngozi biturutse ko batarutswe umwavu w'ikizungu kwiye kugira ngo batere imbuto. Inyuma y'iminsi mike yari yaratanzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, icyo kibazo kikaba kitaratorerwa inyishu gushika n'ubu. Twongeye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaramutsa duhere kuri inkuru y'ubugizi bwa nabi iciye ku masonga. Umugabazwi ku izina rya Toyi wo ku mutumba Musasa komine Kayogoro yarayagandaguwe muri iri joro ryakeye nk'igihe cy'isaha zitanu. Ababanyi biwe bakavuga ko imbere y'uko agandagurwa atemaguwe, Toyi yahamagawe n'umwe mu bo mu muryango wiwe aho yitavye mu nyuma ngo ntiyasubiye mu nzu kuko yatiye agandagurwa. Amakuru dukura ku mutumba Musasa hamwe no mu gipolisi akavuga ko abantu bane harimwo se na nyina buyo yarayagandaguwe na babiri mu bo bavukana bakaba bahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Amatati yo mu muryango akaba ariyo hakekwa ko yoba yarabaye intandaro y'iryo gandagurwa kuko amakuru ava mu gipolisi abivuga. Turabandanya n'aya makuru twabateguriye. Imipaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu bihana imbibe yasubiye gukora ukuri kwamye kuva kuri uno wa mbere igenekezo ry'indwi ukwezi kwa gatatu inyuma y'imyaka hafi ibiri yarugawe. Uruja n'uruza rukaba rwasubiye kwibonekeza hagati y'u Rwanda n'ivyo bihugu kiretse Uburundi butarugurura imipaka hagati yabwo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Ingingo y'igihugu cy'u Rwanda yo kugurura imipaka gihana n'ibindi bihugu yafashe ugenekerezo rya kane ukwezi kwa gatatu ikabwirizwa gutangura gusigwa mu ngiro kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'indwi. Niko byagenze kuko iyo mipaka yakora ukuri kwamye ku mipaka icyo gihugu gihana na Uganda, Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko ku ruhande rw'u Burundi nta cyahindutse kubera ico gihugu kitarugurura amayira aja mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ico kibazo nyine umushikiranganji Albert Shingiro ajuri imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yateguye kuri radio y'igihugu cy'u Burundi ko ataragera ko iyo ngingo ifatwa. Yavuze ko ico kibazo kiriko kirigwa n'inzego zibijejwe.
Ku ruhande rwacu umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzobimamenyesha mugabo gushika kuri amasaha iyo ngingo ntirafatwa. Mugabo uko mubizi turiko tugerageza kuvugana n'ico gihugu cy'u Rwanda kugira ngo imigenderanire yatosekaye kuva 2015 ishobore kunaguka igende neza. Niko rero turakorana kugira turabe ko imigenderanire yose igenda neza. Ibyo biteye kure mugabo nababwira ko bitarahera burundu. Nivyo yahera rero mu minsi iri imbere tuzobibamenyesha. Hanyuma mu gihe igihugu cafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyine tuzobibamenyesha.
Mukamenya ko ingingo yo kugara imipaka igihugu cy'u Rwanda cari cyayifashe kubera ingozi kiza cya COVID-19 igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. Ariko n'imbere yaho imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari yatanguye gucumbagira kuva amagume yadutse mu Burundi mwaka wa 2015.
naho biruko umubabaro mwinshi niwo wibonekeje mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke begereye inkengera z'umupaka wa Ruhwa Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bavuganye na radio Inzamba kuri uyu wa mbere bavuga ko bazindukanye icyizere bazi ku mipaka y'u Burundi nayo iza kugurugwa kugira ngo bashore ibidandaza bamwe bashorera mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Abo banyagihugu basaba leta y'u Burundi ko yo kugurura imipaka kugira ngo bikenure mu bikorwa bari basanzwe bakora. Ni mubumvirize
guhera ejo kwa mungu kwaciye tufata udufaranga kwaci kwaguranye mushyirahamwe ya kurangura mandirene hamwe na demokarasi twisunze yuko umunsi kwinjira mu Rwanda tujitse ngaha ahubwo twatangaye tuzigejeje hajya mbere hamwe n'abakozi badusubije inyuma kimwe ntasa ni mugihe kimwebwe perezida wari aravugira ku radiyo ko Burundi n'u Rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiyo sinzi ko nk'ubu bamwe bamwe twabipakiza tukajyana i Bujumbura atari ko baduha n'igihumbi igihumbi ubwo twumiyo
njyewe no kuri nanjye byambabaje kubona ubu hari ubukene kuva ku munsi w'ejo wa mungu batubwira yuko bugurura umuntu akacyafata umutahe we yari afite yaguranye mu ishyirahamwe twarangura izo ndimu hama bamwe tukamanura ariko ngiye byambabaje cyane kuba bavuze yuko tutajya mu Rwanda none ubu bamwe bamwe abana imishatsi yaratukuye sutama yarateye kubera inzara kuri ibyo byambabaje cyane sinzi nka perezida imwe nayo bigenza kugira ngo imipaka ishobore kugurwa natwe tugende mu Rwanda
burya mubabo ni ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi ibihe byaciye ni birebire kandi bari mu mpari nka za zindi ubu twebwe baga twagwa bato bato dusigaye dutegereye ijambo ryiwe kuko iminsi tubayeho tutagenderanira n'u Rwanda ni myinshi ubu uwo ari wese ava ngomba nje mu Rwanda kuko nkacyo ndabiteye ba mwana ndabiteye n'abagenzi benshi nawe ntavuga ati gushika ubu ndarekuye u Burundi bwumvikane n'u Rwanda bajyamo cyangwa uko byamye
ikintu cyatubabaje gusa ni uko abategetsi b'u Burundi nabo baraba ukuntu babijyamo hari bakadusabira natwe ko bumva aba banyu buguruye kugira natwe tuze tusagire ahantu tutagatemberayo ubu twaratuza guca ingero mu bizuba no kwa kabiri ko byatse twaradubishimira adahabuye tubaza guca ingero nabo bakazaza agaca ingero mwati maze kumva yuko bo muguruye mwaratwe tukumva nk'aho hari ubugaye urumva twahejeje ngo turyoherwe icyo gihe nipaka icyuguruye nashobora gutora nkandikisha ibihumbi bitatu byaramfasha muhira mugabo amaze kuwugara ubona kugira ngo nk'amahera amajana atanu n'ikibazo byiza ni uko nyine abategetsi bo biraba b'i Burundi bakaraba ukuntu babikora nabo
tukiri muri ico gisata aco kuja bukimbibe gutorera umuti ingorane z'abarondera impapuro z'inzira bagirira mu gisata kijejwe abinjira n'abasohoka pafe biracari kure nk'ukwezi abo bazirondera bakaba bafitiye agashavu abarongoye ico gisata babagiriza kuguma bakira amahera ngo ntibazitange akarorero nako umuntu yemeza ko yahavuye aheba iyo yagiraje inyuma yaharindiririye pasiporo yiwe yarihiye amahera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze amaso ahera mu nzira ido nido na George nimenya
turakenye kugira turonka ayo majana ngano kwabanje kugurisha
akona kabaro ko umunyagihugu wo mu ntara ya Ruigi kuri retero birenga ijana by'igisagara ca Bujumbura avuga ko yatanze dosiye yo gusaba urupapuro rw'inzira passport mu kw'icumi guheze ariko haheze amezi atandatu atararuronswa
batubwira ngo hirya yeze ngo utanze nk'ibihumbi amajana abiri ngo dosiboneka passport tukaba hirya ibihumbi amajana abiri bigeretse ku yategekanijwe ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bitanu gushikira izuba batubwira ngo kundwa iza muzogaruke hari abarushe bati koreshe pasi bavuga ko ari inyaruka izoboneka reka turondere arese pasi n'ayo pasiporo byose biryamanyeyo nk'ubu jewe ndi mu buseruko bw'igihugu maze kumanuka inshuro cumi na zine nari agatonga uburyo bwose bwaraheze ubu ndicaye
uyu munyagihugu agatakambira abarongoye igihugu gutorera inyishu ibereye iyo ngorane y'impapuro z'inzira
n'icubahe mukuru w'igihugu n'umushyanganje ntayo hagati mu gihugu ngo ni ukuri batugaragereze ari bishoboka nta kuntu tworiha amahera tugakwiza amezi atandatu kuva mu kw'icumi gushika ubu mu kwa gatatu turindiye twahise ari gisata ca leta basi babona byaranze rwose bakaba badusubiza agahera kacu tukagasunikirizamo umuryango
kuri ivyo radiyo Inzamba agatya kawe n'ubu nituraronka General Maurice Pasha Mbonima komiseri mukuru w'igisata c'abinjira n'abasohoka ntiyitaba telefone yiwe ngendanwa.
Ni kubera iki ari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus? Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akana kama mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya hano makuru mu gisata cy'umutekano muke amapikipiki 29 tukutuke 10 imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa kwastere hamwe n'ikinga rimwe nibyo byaraye bihiye biratokombera bikaba byahiriye aho byari bisanzwe birara ku barabara rya 10 muri zone Cibitoke komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru ava muri iyo zone kandi akemezwa n'igipolisi ngo uyo muriro waturutse ku insinga za regidezo ivyo bita kuri sirikwi. Abasirikare nabo b'Abarundi bababa ijana barajabutse uruzi Rusizi kuri uyu wa gatandatu heze bagenda mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Abo basirikare batorokanijwe bava mu makambi atandukanye bagiye gufasha abandi abari kumwe n'imbonerakure bamazeyo amezi arenga abiri. Bamwe mu basirikare biduga bavuga ko bageze muri ico gihugu cya Kongo bakwijambo rigahabwa hanini imbonerakure. Ni inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Abo basirikare bakuwe mu makambi ya Brigade Besfey icungera inzego Bataillon Police Militaire Ecole Militaire de Renseignement EMR iri ahahoze Bataillon para kumusaga ikambi 111 mu Gatumba hamwe n'ikambi ya 212 imaze igihe ikorera mu Rukoko. Amakuru atangwa na bamwe muri abo basirikare avuga ko batangwe guhabwa ubutumwa bwo kuba amagabo kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu uheze. Bajeje guhabwa ifungurwa zo kumutaga baciye batangura kwegeranywa bajanwa kirindiro cyo mu ntara ya Cibitoke aho baheze bagahurira n'imbonerakure ziba zatororokanijwe baheze bakajabukana. Bose baca bakura imyambaro ya gisirikare bakambara ibirato birinda imvura n'urushanga bikoreshwa n'abahimiriza ibikorwa by'indimo ipantaro y'ikoboyi n'ikoti y'imbeho. Ayo makuru nyene akavuga ko ibikoresho bya gisirikare inkoho n'ibindi bijanye babigumana. Abasirikare batoranijwe n'abaja gusubirira abasirikare bapfuye n'abakomeretse. Ayo makuru avuga ko mu gihugu cya Kongo bakigwa n'abaroberi ba Mayimayi uwitwa Kijangara, uwundi abasirikare bavuga ko bakorana bageze muri Kongo n'uwitwa Nyamusaraba ho mu bwoko bwa Nyamurenge arongoye mu gwa bagwanyi bita Gumino. Uwo akavugwa ko yoba anarondera abagwanyi mu makambi y'impunzi z'abakongomani ari mu Burundi. Bamwe mu basirikare bidoga bavuga ko iyo bashitse muri Kongo hejuru y'ubuzima bubi babamwo baba bazwa no kubona imbonerakure arizo zifise ijambo kuruta abasirikare aho usanga n'amaradiyo guhanahana makuru afiswe n'imbonerakure. Basaba ko igihugu cokwemanga ko gifise y'abasirikare babwigwe n'ico bagiye gukora n'igihe kizomara baheze bahabwe ivyankenerwa vyose umusirikare ahawe ubutumwa bwo gukorera hanze y'igihugu ciwe ahabwa. Urongoye abasirikare bari muri Kongo muri kino gihe ni Lieutenant Colonel Nyandwi asanzwe arongoye ikambi ya 212. Abasirikare bajejwe kugemura no kunguruza abakomeretse canke abitavye Imana nabo muri bata ya 11 y'imodoka z'ingwano bita 11e Bataillon Blindé mu Gifaransa irongowe na Lieutenant Colonel Rwasa Salvatore. Gushika uno munsi igisirikare cy'u Burundi kirahakana yuko atabasirikare bacu babarizwa ku butaka bwa Congo.
Arakenuye Beni Axela Kana. Tubandanye ayo twabateguriye abarimyi bo mu ntara ya Ngozi barasaba ko boroswa umwavukwiye kuko babona ko bashobora kuzocerwa gutera imbuto. Babivuze mu gihe kiringo cy'iminsi 3 cyari cyatanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwari bwatanze kugira ngo iyo fumbire ibe yabonetse kitubahirijwe. Abo barimye bakavuga ko iyo fumbire iyibonetse baronswa igice cy'iyo basavye. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Abo barimye bavuga ko iyo bifumbire ibonetse baronswa intica ntikize. Abasavye imifuko 4 baronswa 2, abasavye 2 bakaronswa umwe bakawugabura ari 2. Abarimyi busize bunini buzorara kubera kubura mwavu. Amakuru atangwa na bamwe muri abo barimyi avuga ko bagiye guta umwaka kuko ino minsi ariyo iya nyuma yo guteragira. Ngo ntibumva igituma baronswa igice kandi barishe ayakwiye leta nayo ikavuga ko atangorane z'umwavu kuko hakogwa uwukwiriye. Impungenge bafise ngo nuko hashobora kwaduka ikigoyi mu gihugu kubera umwimbu muke biturutse ku ibura ry'umwavu. Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere ridakumira mu nama yari yagirishije ababura matari mumera z'ukwezi kwa kabiri yari yasabye ko gushika ku igenekerezo rya kane z'uku kwezi kwa gatatu uwo mwavu wobaye washikiriye abarimyi. Nitwoshuye kuronga buramatari b'intara ya Ngozi pipozi baranyikwa kugira ngo agire ico avuze kuri iryo bura ry'ifumbire.
Arakoze na Vanessa Muhiteka mu gusozera ya makuru mu bijanye n'inkino higanwa rya basketball ryo kurondera imigwi izitabira inkino z'u Burundi bwose zarabandanije mu mpera y'inondwi turangije. Urunani nirwo ruri mu kibanza cya mbere, muzinga nayo ikaza mu kibanza cya nyuma. Mu mupira w'amaguru naho hasozerewe kuri uno w'Imana inkino z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Jacob Sibomana.
Muri izo nkino zo kurondera imigwi zitabiriye higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball, urunani rwarasubiriye kwerekana ko rusumbye indi migwi bahiganwa mu gutsinda Remesho gorohewe cyane ku manota 88-43. Umumenyerezo wa Remesho nyuma y'urukino yaremeye ko barushijwe agira ko avuga mbere ko urwo rukino ari urwa mbere rubi umugwi wiwukinye kuva batangwa ayo mahiganwa. Mu zindi nkino zabaye, Dinamo yatsinze Muzinga ku manota 78-72. Umumenyerezo wa Dinamo Lize Ndayiragije akizera ko iyo ntsinzi ya mbere baronse izobatuma baronka inguvu zo gukina izindi nkino zisigaye bafise ishaka. Jimkana yatsinze Kern ku manota 78-67, nayo New Star itsinda Leipo ku manota 79-67. Muri izo nkino urunani ruri mu kibanza cya mbere rukaba rutaratsindwa mu nkino zitanu. Nayo Muzinga umugwi w'igisirikare cy'u Burundi uri mu kibanza cya nyuma ukaba utaratsinze urukino na rumwe. No hagati mu gihugu barakinyaho Aigle Noir yatsinze Brothers ku manota 69-62. Tigers yatsinze Royal ku manota 71-69. Karera Lions yatsinze Avenir de l'Est ku manota 87-51. Imbeya zitsinda Jiga BBC ku manota 68-41. Nayo Message itsinda Young Star ku manota 88-46. Umupira w'amaguru naho mu mpera y'inondwi turangije hakinwa inkino z'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu gice cy'umunani gishyiri cya nyuma. Mu nkino za mbere rero Vitale yatsinze Buja City igitsindo kimwe ku busa, nicyo kandi Aigle Noir yatsinze Atletico New All, eka ni nacyo kandi Kayanza United yatsinze Bumamuru na Lekoko yatsinze Royal FC igitsindo kimwe ku busa. Mu zindi nkino zabaye Olympic Star yatsinze Musonga ati ibitsindo 3-1, Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1, Flambeau du Centre yatsinze Top Junior ibitsindo 2 ku busa, Rukinzo nayo nyine yatsinze Tigo Noir ibitsindo 2 ku busa. Inkino zo gusubiriza zizoba mu ndwi zibiri. Biboneka ko Flambeau du Centre, Rukinzo na Olympic Star zifite amahirwe menshi yo kugera mu gice cya kane gishyiri cya nyuma. Kumenya ko umugwi utwaye ico gikombe uronka uburenganzira bwo guserukira u Burundi mu nkino za Afurika mu gikombe cya CAF.
Arakoze Jacob Sibomana. Nino ngaha rero duciye dusozera aya makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwembe mwese mwayakurikiye. Diane Nkurunziza nayabashikirije, ndabifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu naho ubutaha.